América. Ajijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda hane kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Burundi leta iravuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu. Afrika Yunze Ubumwe irashaka gushyiraho amabwiriza azafasha za leta guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa. Na mu mahanga abanyepalestina 200 baguye mu gitero Israel yabohuje n'imbohe nke zari zafashwe bunyago n'umutwe wa Hamasi. Israel iravuga ko bafite ubuzima bwiza. Tubafitiye n'amakuru y'imikino yose ni mu kanya gato. Tubereye ko hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Cyumweru turangije Israel yavuze ko yatahukanye abaturage bayo bari mu nkambi y'Igaza bari bafashweho ingwate. Ibiro bishinzwe gutangaza amakuru ku ruhande rwa Hamasi byatangaje ko iki gitero cyahitanye abanyapalestina 210 abandi benshi barakomereka. Nyuma y'iki gitero gifatwa nk'igikomeye ku ruhande rwa Israel, abanyapalestina batangiye kubarura ibyangiritse bitari abantu babo bahaguye n'abakomeretse. Abapfuye bose hamwe babarirwa muri 210 mu gihe nta mubare w'abakomeretse watangajwe ariko babarirwa mu magana. Muri iyi nkambi irahitwa Nefeilat, Israel yatangaje ko yakuye abantu bayo bane bakiri bazima. Kalili Ali Tahlawi ni umuturage wabonye uko iki gitero cyagenze, abibwira ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP.
Abasirikare badasanzwe binjiye mu nzu y'umuturanyi wanjye w'umuganga witwa Ahmad Al Jamari, kandi ubwo niko haraswaga amasasu menshi kandi mu byerekezo byose. Isasu ryafashe umuntu umwe wari wicaye mu iduka riri hafi aho arakomereka cyane nyuma za gupfa.
Igisirikare cya Israel cyo cyavuze ko abantu cyatahukanye bari bafite ubuzima bwiza. Abo ni Noah Aligamani, Alimogi Mail, Andrei Kozlov na Shilomi Ziv. Aba bakaba bari mu bafashwe na Hamasi mu gitero yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Igisirikare cya Israel cyakomeje kuvuga ko ubu hasigaye 116 muri 251 bose bashimuswe, ariko bikaba bimaze kumenyekana ko 41 muri bo bapfuye. Ku wa gatandatu i Tel Aviv muri Israel hariho ngiye kuba imyigaragambyo isaba ministri w'intebe Benjamin Netanyahu, bamusaba amasezerano yo gucyura abafashweho ingwate. Perezida wa Amerika Joe Biden yashimiye iki gikorwa cyo kubohoza aba banyayisraeli, avuga ko Amerika itazigera ihagarara kugeza imfungwa zose zirekuwe kandi hagashyirwaho amasezerano yo guhagarika intambara. Tukivuga kuri aya makuru yo muri Gaza, Papa Francisco yaraye asabye umuryango mpuzamahanga gufata ikibazo cyo gufasha abanyagaza nk'icyihutirwa ndetse agakoreshwa uburyo bwose bagezwaho imfashanyo. Ntabwo ari ubwa mbere Papa Francisco yumvikanye asabira abanyapalestina gufashwa. Ejo ku cyumweru ari mu gitambo cya misa yongeye kwibutsa umuryango mpuzamahanga ko abanyapalestina bari Gaza bakeneye kwitabwaho bagahabwa imfashanyo. Yavuze ibi mbere y'inama mpuzamahanga ijyanye n'iby'ubutabazi izabera muri Yorodaniya. Biteganijwe ko iyi nama izaba ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatandatu ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye ONU n'igihugu cya Misiri. Ibiro by'umwami wa Yorodaniya byanditse ku rukuta rwa X ko intego y'iyi nama yihutirwa uburyo bw'ubutabazi nyuma y'amakimbirane yatumye habaho guhangana hagati ya Israel na Hamasi. Biteganijwe kandi ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken akorera urugendo mu burasirazuba bwo hagati muri iki cyumweru dutangiye. Blinken azaba agiye gusa nk'uwotse igitutu kuri Israel na Hamasi ngo bemere icyifuzo cyo guhagarika intambara cyatanzwe na Perezida Joe Biden mu cyumweru gishize. Minisiteri y'ubuzima y'i Gaza yatangaje ko iyi ntambara imaze guhitana abantu 136,000, abandi benshi bashonje ndetse uduce hafi ya twose twabaye amatongo. Ejo ku cyumweru wari umunsi ukomeye mu bihugu by'Uburayi habaye amatora y'abagize inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uwitwa Jordan Bardella kugeza ejo ku cyumweru niwe wazaga imbere ku rutonde rw'abagize ishyaka rya l'Assemblement National uyu maze amezi agaragara nk'uri imbere y'abandi ashobora gutsinda ndetse ku majwi 23 n'ibice 34 ku ijana yagize muri 2019 akaba yakongeraho agera ku 10 muri ritora ibiro by'itora byafunguye mu bihugu 21 uyu muryango ukoreramo harimo bibiri bikomeye by'Ubufaransa n'Ubudage ibi bihugu byagize uruhare muri ritora kugira ngo bigene icyerekezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu myaka itanu iri imbere abitabiriye amatora bemeje ko ari ingenzi cyane kuko bihesha Uburayi gukomeza kwerekana ubudahangarwa aya matora abaye mu gihe uyu mugabane uhanganye n'Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine amakimbirane ku isi mu by'ubucuruzi n'ibijyanye inganda cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa ihindagurika ry'ikirere n'ikindi kibazo gishobora kuzahanganisha Uburayi n'ubutegetsi bwa Donald Trump wahoze ari perezida mu gihe yakongera gutorwa mu kwezi kwa 11 muri aya matora yatangiye kuwa kane w'icyumweru turangije abaturage barenga miliyoni 360,000 wo mu bihugu 27 bari bafite uburenganzira bwo gutora nubwo byari byitezwe ko umubare muto kuri uyu ari uzatora abenshi mu baturage b'Uburayi batora batewe ubwoba n'ubuzima burushaho kugenda buhenda kandi berekana ko intandaro y'iki kibazo kibateye impungenge gifitanye isano n'abimukira mu mpera z'iki cyumweru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu bitaro mu Bufaransa uyu mugabo yaramaze iminsi ari mu biganiro byo kurekura imfungwa z'abanyamakuru bafungiye hirya no hino ku isi ndetse yagerageje no gufasha bamwe mu kubona inzira zo kubona ubuhungiro mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka ryavuze ko Delwal yaramaze igihe arwaye indwara ya kanseri yamuzahaje kandi yaje isa nk'imutunguye yapfiriye mu bitaro by'i Paris mu Bufaransa afite imyaka 53 akikijwe n'abo mu muryango we ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryatangaje ko Derwal yafatwaga nk'umugabo udasanzwe kubera akazi yakoraga ku migabane yose y'isi bumvikanishije ko yari umugabo udacogora waharaniraga ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'ukwaguka kwaryo cyane cyane muri ibi bihe byoroshye no gutangaza amakuru y'ibihuha iri shyirahamwe ryavuze kandi ko Derwal yafataga umwuga w'itangazamakuru mu rugamba yashyize mu buzima bwe aho yarwanye agaragara nk'ufite ukwizera kudashidikanywaho bashimangira ibi bumvikanisha ko Derwal yagaragaje imbaraga zitagira umupaka kuko yakoreye ingendo nyinshi muri Ukraine muri ibi bihe iri mu ntambara bavuga ko yagiye muri Turukiya na Afurika ajyanywe no kurengera inyungu z'abanyamakuru bafunze cyangwa bari mu kaga aha batanze n'urugero rw'uko yafashije umunyamakuru mu Rusiya kazi Marina Ovsyannikova wari umaze kugaragara nk'ushobora kujya mu kaga amufasha guhunga mu buryo bw'ibanga muri 2022 nyuma yo kugaragara kuri televiziyo yamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ejo ku cyumweru abayobozi bo mu murwa mukuru wa Mexique bafatanyije n'inzego z'umutekano basenye inkambi y'abimukira baba bifuza kujya muri Amerika mu gihe iki gihugu cyo gikomeje gukaza ingamba zibakumira iyi nkambi yari mu murwa mukuru ahitwa Colonia Juarez nyuma yuko Amerika ikajije ingamba z'abimukira binjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko Mexique nayo yasabye ko Amerika ihitirekura abimukira ikabasubiza mu bihugu bakomokamo umwe mu bimukira bari muri inkambi yasenywe kwa Los Angeles yavuze ko yayigezemo nyuma yuko umugabo we yaramaze kwicwa ndetse n'inzu ye igatwikwa yumvikanishije rero ko yari muri inkambi yasenywe mu rwego rwo gukiza amagara ye Zelaya yavuze ibi umunsi umwe mbere yuko inkambi isenywa ku munsi wa kabiri w'icyumweru gishize perezida wa Amerika Joe Biden yari yavuze ko azakumira abimukira baza gusaba ubuhungiro aho kugeza ubu abarenga 2,500 binjira ku butaka bwa Amerika buri munsi impuguke mu bijyanye n'abimukira Adam Isaacson ukora mu ishami ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Amerika ariko ikorera muri Amerika y'epfo yavuze ko icyegeranyo cyakozwe cyerekana ahubwo ko uyu mubare ushobora kuba ari muto ku bw'ibyo akumvikanisha ko iryo tegeko rigomba guhita rishyirwa mu bikorwa
murakoze mugenzi wacu Tim Harris ishimwe mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda udukurikira kandi no kuri internet kuri website radio yacu voa.com kuri YouTube Facebook na X turi kuri VOA radio yacu mukanya amakuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Sanzuye, kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uhere mu Burundi ahubwo rushinzwe kwiga no gushyiraho ingamba zo guteza imbere igihugu ruvuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Kerive Ndayishimiye
Kubwarende kumana arongoye igisata ntunganya migambi iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu birakeneye uko abarundi cyane cyane bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ubahindura ingendo bakavavanura n'ingeso zisubiza inyuma mu Burundi muri izo uwo muhinga ashiramo kudakora umwanya ukwiye umukozi wa leta agatonda yacerewe kandi agataha isayitaragera akamara umwanya muremure ariko aranywa inzoga kandi hari iyindi mirimo yokora igatuma aronka icosahiriza agashahara ahembwa na leta abakozi ba leta bamwe bamwe barangwa no kujya ibiturire gusesagura itunga rya leta canke bakarinyonora habagita gwabo arindi kumana ati u Burundi ntibukenya amahera ikibazo nuko namahera gitunze akoreshwa nabi akaba yashimangiye ko abantu bakwiye kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amahera kuko inoti zibikwa nabi zigahera kare kandi zikogwa ku buryo bwinshi kukibazo cy'ubukene bw'amafaranga mva makungu butuma ibiciro biduga arindi kumana atanga umuti kwa rukugwiza umwimbu hari abarundi bamara amezi atandatu bariko bararima ayandi atandatu bakazoyamara bariko barafungura ibyo bimbuye iyo ngeso kubwiwe yohagarara abarimyi bakiga kuvomera imirima mu gihe cici umwimbu baye mwishi bakawuronderera amasoko hanze gucyo ya mafaranga mva makungu akagwira mu gihugu kukibazo cyo kwaga kw'amato ngo uwo muhinga asaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira icigwa akamenyekana ha matongo yo kurima nayo kubakamwo kandi abarundi bakaba mu bigwati ibiteye imbere naho nyene bakubaka baduga mu kirere kugira ngo nibamare isindimwa uburundi kandi buracamugajwe n'ingendo ya kamwana wa mama mu gutanga akazi bituma usanga habaga abadashoboye atakintu kinini bafashe igihugu kandi cabwenge shoboye hezicaye muhira igihugu cy'u Burundi kandi gitegerezwa kugarukana umwizero ku mabanki mpuzamakungu ubushikubu kubera umwimbo mu Burundi ari muke ntibwemerewe guhabwa amadeni n'ibigega canke amabanki mpuzamakungu ibyo bikunyura bwa bukene bw'amafaranga mva makungu bituma ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro mu bindi bisubiza inyuma mu Burundi n'ubwishi bw'abafungwa arendi kumana ajeje ugisata ntunganya migambi y'igihugu ati uburyo bukoreshwa mu kubeshaho abafungwa usanga busumba ubwo kubeshaho abasirikare cyangwa abapolisi b'igihugu asaba kwico kibazo cyo kwigwa neza abarangije umunyororo bakarekugwa abagirizwa ibyaha bito bito nabo bagahanishwa gukora ibikorwa bisubirira umunyororo eka n'abandi bafungwa habukoreshwa mu bikorwa igihugu kiba kiriko kirarangura bakareka kujya batakoze kuko muri bo harimo n'incabwenge uwo muhinga yagarutse kandi kwigwirirana ry'abantu ritajana n'igwirirana ry'ubuzi bigatuma ugwaruka rufise ubwenge n'inguvu ruhungira ubushomeri mu bindi bihugu gutera imbere kandi nibishoboka mu gihe udakunda igihugu cakwibarutse kandi udakunda imico n'akaranga kacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nahakana ko akira abarundi badakunda igihugu mbere iyo bagiye gukorera mu mahanga habaga bagaruka bavuga ko iwabo ari mu bihugu babamwo atari mu Burundi. Arashima kandi ku mwimbo w'ibigori, w'ibiharage, ibiraya n'ikawa wabaye mwiza. Ariko aragaya abakozi bamwe bamwe ba leta bakwega amaguru mu kazi kabo batazaho bagejeje akazi kabo. Adomu Rutoki ku bushikiranganje bw'ubutungane batazi imanza baciye bagashira mu ngiro n'izo bataraca. Mu bakozi bakwega amaguru harimo kandi n'abashikiranganje.
Mwese kumushikiranganje twahisebye kuvuga ibyokogwa nibo baba barara ku ijoro leta twahizeze kwerekana le politike tradifikasio mwebyo mushikiranganje nimevuga bukera ariko raba baremera bakakora ibyanye bagushikije n'ubwambere mbonye umuntu
hari kandi n'abashikiranganje batazi ibyo bajejwe. Umukuru w'igihugu atanga karorero ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka.
Ntidushobora kumva ingene dufite ubutare tukaguma turira ngo turasenye aho dufite ubushikiranganje buraba ubutare usanga hariyo abakozi barenga igihumbi mugabo ntibashobora kukwereka n'ingene bashobora gusohora n'ubutare bwogugwa umuriyoni w'amadorari naho waza kubabaza ubunyine ngenda muri bijya bushikiranganje kandi ubutare turwa tubabonyanganga.
Ku kibazo cy'ubukene bw'amafaranga mvamakungu umukuru w'igihugu asigura ko naho boja gusaba ifashanyo ubukene butohera. Umuturama ni ukugwiza umwimbo. Valisito Ndayishimiye asaba kandi abarundi kudafata akazi bakora nk'aka leta. Bomenya ko leta igizwe n'abanyagihugu kandi akazi bakora ari akabo atari aka leta ko bogakora rero n'umwete.
Rakoze Cherive Afrika yunze ubumwe n'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku by'amatungo birimo gufatanya gushyiraho amabwiriza azafasha leta zo muri Afrika guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika tugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru.
Ibice birenga 70% by'imiryango y'Abanyafurika baba mu bisagara igurira ibifungurwa byayo mu masoko atubakiye mu mabarabara mutuzu dusanzwe tutubakiye hamwe no mu bibanza byo mu mihana yabo. Muri iki gihe rero ubumwe bwa Afrika hamwe n'urwego rujejwe ubushakashatsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa biriko birakorera hamwe mu gushyira ahabona urutonde rw'ingingo ngenderwako zitegerezwa kwisungwa mu gutorera inyishu ibibazo byose bijanye n'ayo masoko. Uwo mugambi watanguye kwigirwa hamwe kuva ku igenekerezo ry'indwi ry'uku kwezi kwa gatandatu. Izo ngingo zitegerezwa kwisungwa zifise umugambi kandi wo gufasha ibihugu byo muri Afrika kuzubahiriza. Sylvia Alonso ni umuhinga mu byerekeye indwara zandukira akorera urwo rwego rujejwe ubushakashatsi avuga ko kunagura uburyo bwo kwirinda indwara ziva mu bifungurwa byo ku masoko yo hanze n'utuzu tutubakiye bizofasha kubungabunga amagara y'abanyagihugu no kunagura ubutunzi bw'igihugu.
Menshi muri ayo masoko niyitaweho bikwiye, nico gituma twafashe ingingo yo gutangura kuyitaho. Nitwashobora gutorera inyishu ikibazo cy'indwara zishobora kuva aha mu bifungurwa bigurirwa ku masoko, tuzoba turiko turagira uruhara rukomeye mu kwirinda indwara ziva muri ibyo bifungurwa ku mugabane wose wa Afrika, kandi tuzoba turiko turafasha ibihugu byo muri Afrika mu migambi yabyo irimo kuronsa abanyagihugu bifungurwa bikwiye, amagara meza, hamwe no kunagura ubutunzi bwabyo.
Ibanki y'isi yose yarasohoye raporo ivuga ko isoko rike riri mu bifungurwa bigurishirizwa ku masoko yo hanze rituma ibihugu byo muri Afrika bitakaza miliyaridi 16 z'amadolari ya Amerika ku mwaka. Ibifungurwa biba byanduye imigera bigwaza abanyagihugu bo muri Afrika biratuma amaleta atakaza miliyoni 91 z'amadolari ya Amerika ku mwaka, mu gihe abanyagihugu 137 bicwa n'ibyo bifungurwa byanduye uko umwaka utashe. Ibyo bitigiri bikaba bishyikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu. Umuhinga Alonso avuga ko gukorana n'ibihugu byo muri Afrika abagurisha n'abarima ibidandazwa by'ibifungurwa bifite akamaro kanini mu gukingira amagara y'abanyagihugu.
Turizeye ko izo ngingo ngenderwa ko twashize ahabona zizoshobora gufasha amaleta kugenzura ibisabwa kuri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara. Ibyo bizofasha mu kumenya ko ibidandazwa by'ibifungurwa bitagiramo imigera.
amareta yo mu bihugu bya Afrika akatari gake yarafashe ingengo yo gukura ku masoko bimwe mu bidandazwa by'ibifungurwa byari byaratewe n'imigera nka korera ingengo yo gukorera hamwe mu runani n'ibihugu byo muri Afrika ni ntumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ibifungurwa bigurishirizwa muri ayo masoko atubakiye nayo ku mabarabara byame birimo isoko kandi ntibitere ingwara n'ingingo izobandanya muri uyu mwaka w'2024 gushika mu mwaka uza w'2025 integuro y'uwo mugambi wo kurwanya indwara zishobora kuva mu bifungurwa bidandarizwa mu mabarabara uzoshikirizwa icyese inzego z'ubumwe bwa Afurika zifata ingingo ku mwaka uza cyeklavene inkuru ku byijwi rya Amerika.
Amerika kugira Washington DC tugeze none mu makuru y'imikino mu Burundi hagiye kuba kwa ikibuga kigezweho cy'umukino w'intoki wa basketball cyakira abantu 2000 kizuba kwa mu mujyi wa Bujumbura nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'uyu mukino ku rwego rwa Afrika uri mu ruzinduko mu Burundi. Desire Hatungimana nibyo tubwira.
Anibal Aurelio Manave alongo FIBA Afrika ari mu Burundi kuviganikeza ya gatatu za kuno kwezi ariko araganira n'abarongoye basketball mu Burundi cyo kimwe n'abarongoye imigwi. Uwo mugabo yamuka mu gihugu cya Mozambique agenzwa no kuraba ingenokino kwa basketball mu Burundi gotera imbere inyuma yahishira hamwe rya basketball mu Burundi FEBABU rifatiye ibihano abatari bake mu bakunzi b'ubwo rukino bakabona ko rugiye kuzimangana Burundi. Kuruno wa gatandatu yari yishikiye ku kibuga cha Departement de Sport kwirabira inkino zari zateguwe harimo izo mu higanwa n'iza gicuti. Anibare yamenyesheje ko ashimishwa no kubona abarundi batacitse intege bakabandanya gukora. Ikindi yashikirije kimushimisha no kubona mu Burundi imigwi ari abantu ku giti cyabo ari bigatera imbere mu gihe mu bindi bihugu byinshi bya Afrika imigwi isanga ari igisirikare cyangwa amabanki. Yamenyesheje ko ibibera mu Burundi ari byo gushyigikira.
Pour moi, c'est un plaisir de venir ici aujourd'hui.
Kuri jewe ni umunezero kubona nza mu Burundi kuganira ijanye na basketball. Nubwa kabiri nje ngaha ariko natangaye cyane. Igihe cyose naje ngaha ntangazwa no kubona abantu benshi baza kuri basketball bagizwe n'abafana n'abantu benshi batandukanye. Ni ukuri Burundi ni igihugu cya basketball. Warongoye FIBA Afrika yarakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'uburongoye FEBABU n'abarongoye imigwi. Claver Hacimana arongoye FEBABU amenyesha ko umubonano wabaye ingirakamaro kuko hagiye kubona iki kibuga kigizwe mu Burundi ibyo bakinnyi bari barindiranye igishyika cyinshi.
Aha ni rero twashimikira kugira ngo umukuru w'igihugu atwemerere atwereke intumbero ya leta ku bijyanye n'aho twakubaka icyo kibuga. Umukuru w'igihugu yatwemeye yuko adushyigikisha rwose aratubwira ati ngiye kuraba ikibuga aho mu bishira ndahinjuma. Ikindi kibazo cya kabiri twaganiriye cyari cyo nyine cy'umufatana bushake twaganiriye turashicarira umwanya utari muto nibyo nticaheze ariko inyishu nyinshi ziriko ziraba propose turi basaneza yuko mu minsi izakishorangira Burundi.
Imigwi y'u Burundi imaze kubona ko kongera gusohoka mu makungu bishoboka yaratanguye kwitegura wo bigaragara kurusha iyindi ni Tigers. Uwo mugwi wamaze kugura abakinnyi batanu bava i Bugande no muri Congo. Umumenyereza w'uwo mugwi Josue Ndimugakiza yabwijwe irya Amerika ko intumbero yabo ari ugusekura Burundi mu nkino za BAL naho nabo bahanganye baticaye.
Tipe ya mbere principal mu Tigers y'umwaka nuko iba ya mbere muri playoff igaserukira u Burundi ko tuzoseruka twaravyemerewe. Ingufu zirahari ntibyoroshe kurondera umukinnyi ngo umuzane muri akarere kacu nyuma ya ingorane zabaye kuri Dinamo byadusabye umwanya munini nako tubazanye bateze twaronse Imana turaronka abo dukorana baravyumva hama barazi ko mu Burundi dufite impano ya basket barazi ko mbere barabonye intambwe Dinamo yari igeze.
N'imigwi nkuru nani ndaremesha mu rukino yakinnye imbere y'urongoye FIBA Afrika byaragaragaye ko nayo nyene iri kwiriyubaka. Karaveri Hacimana yaciye abonera hakari ryo kumenyesha abakunzi ba basketball ko ibihano by'ukwezi bari bafatiwe byarangiye. Ibihano navyo by'amafaranga y'amaswise 50,000 baremerewe ko bagiye kongerwa ikiringo cyo kwishyura. Abari bafite impungenge rero yuko basketball y'u Burundi igiye guhagarara mu makungu ngo borema kuko mu mpera za kuno kwezi n'umugwi
bwa dashikana imyaka 17 uzokwitabira amahiganwa ya karere ka gatanu. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rwanda irushanwa ryo gusiganwa ku maguru rizwi nka marato ryaraye rirangiye. Umunyakenya Laban Korir yegukanye umwanya wa mbere. Jean Claude Munyandinda ugiye kutugezaho iyi nkuru aduhereye muri Afurika y'Epfo, aho ikipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru izahura na Lesotho kuri wa kabiri. Jean Claude,
mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mwaka wa 2026 kuwa kane w'icyumweru gishize, Amavubi y'u Rwanda yahuye n'intarangwe za Benin. Ikipe y'igihugu ya Benin yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa. Ibi byatumye abasore b'umutoza Frank Spitler batakaza umwanya wa mbere mu itsinda rya gatatu, wifatirwa n'ikipe y'igihugu ya Lesotho yatsinze Zimbabwe ibitego bibiri ku busa. Muri iri tsinda mu mukino wabaye kuwa gatanu, ikipe y'igihugu ya Nigeria yanganyije na Afurika y'Epfo igitego kimwe kuri kimwe. Uyu munsi kuwa mbere ndetse n'ejo kuwa kabiri hateganyijwe imikino wa kane. Kuri uyu wa mbere guhera saa 12 z'umugoroba, ikipe y'igihugu ya Benin irahura n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Uyu mukino urabera mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ejo kuwa kabiri, Afurika y'Epfo izahura na Zimbabwe muri Afurika y'Epfo guhera saa 12. Kuri iyo saha kandi, ikipe ya Lesotho izahura n'Amavubi y'u Rwanda kuri Stade Moses Mabhida mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu, nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe muri uru rugamba rwo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cy'isi, mu itsinda rya gatatu ikipe iri ku isonga ni Lesotho ifite amanota 5 ku 9, igakurikirwa n'u Rwanda ku mwanya wa kabiri n'amanota 4. Ikipe ya Benin ya gatatu nayo ifite amanota 4. Ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo nayo ifite amanota 4 ikaza ku mwanya wa kane. Nigeria ni ya gatanu n'amanota 3, nawe ya gatandatu nayo ya nyuma ni Zimbabwe ifite amanota 2. Twerekeje umukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, habaye irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wahoze ari umutoza ukomeye muri uwo mukino, akaba yarahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Rutsindura yatozaga ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda. Mu bakinnyi bakomeye yazamuye harimo Jean Pierre Karabaranga, Alexis Mbaraga, Jean Didier Masumbuko, Michel Karekezi, Raphael Ngarambe, Fiacre Rwamucyo na banyakwigendera Benjamin Imenamikore, Aimable Semanzi, Innocent Havugimana n'abandi. Alphonse Rutsindura kandi yanabaye umutoza w'ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore. Umwe mu bo yatoje aragaruka kuri bimwe mu byamurangaga.
Yitwa Kubwimana Gertrude muri federasiyo ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana, navuga ko twari abana bakuze twigaga muri secondaire. Icyo gihe nigaga i Remera Rukoma, adutoza hari mu mwaka w'1990. Ndumva yararangije kudutoza nko mu 1992. Ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga, yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga. Ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza, akareba ahantu umuntu afite intege nkeya, aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye, bakadutsinda n'iseti ya mbere, yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura, ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga.
Dusoreze ku isiganwa ku maguru rya marato ya Kigali yabaye ejo ku cyumweru. Muri marato yuzuye nk'uko bisanzwe, abakinnyi b'abanyarwanda bacyuye umunyu, imyanya y'imbere yifatirwa n'abanyamahanga. Mu bagabo uwabaye wa mbere ni Laban Korir w'umunyakenya, naho mu bagore uwaje ku isonga nanone ni umunyakenyakazi Johan Kipiatich. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho kuri iyi saha. Mbashimire ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika. Mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere, by'umwihariko ikiganiro muri sanga mu kanya saa 10 z'i Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.